Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, mwiko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze mu makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe, ndi muri studio ya gatanu. Abarimyi bo mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi bijukiye kurima igitegwa c'amavoka kugira ngo bazoyashorere mu mahanga, gutyo baronka amafaranga y'agaciro mvamakungu.
No murima twateguye sintitotewe kugira dufungure, twateguye kugira tuzoshobore gushorera mu mahanga, kugira tushobore kwinjiza amahera y'amadevize y'agaciro.
Uyu ni Desire Sahinguvu atwara abarimyi b'amavoka bagiye muri koperative imwe. Muyu mutekano mu rwego rwa tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko yisha abasirikare 9 bico gihugu mu gitero wagavye ku kirindiro c'ingabo z'u Burundi kiri ahitwa Rubwebwe Tawundi ni mu ntara ya Kivu yepfo muri Kongo. U Burundi burabihakana. Makuru y'ingisho tubafitiye, ibigo by'amashuri y'intango yigamwo abana b'impunzi z'abarundi muri Republika Demokarasi ya Kongo bivugwamwo ubwinshi bwabo. Ishure rya Kasaba ya kabiri tugendera muri ano makuru ririmwo abana barenga 180 mu kirasi kimwe. Ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi bihurikiye mu citwa G7 vyemeje kuzokubahiriza ubusabe bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Ino sentare isaba ko umushikiranganji wa mbere wa Israel atabwa muri yo midonido yano makuru yose n'ayandi tubafitiye. Ni mukanye sase mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Reka makuru yacu tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Republika ya Demokarasi ya Kongo yatanguye gutanga incanco zikingira ubwandu bw'ibihara vy'inkende ku bantu bakuru. Nta ncanco zihari ku bana, naho ari wo murwi ubangamiwe cane. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi arabitubwira.
Ibi ni nyuma yuko impano ya doze y'inkingo ifite akamaro kanini ihagaritswe n'imbogamizi zari zisanzwe mu rwego rw'amategeko. Mu kwezi kwa cyenda, Ubuyapani bwiyemeje gutanga doze miliyoni 3 z'urukingo LC16M8 muzo bufite mu bubiko bw'igihugu zakozwe mbere n'ikigo cyaho KM Biologics ku ndwara y'ibihara. Nirwo rukingo rwonyine rukora ku bushita bw'inkende rwemewe gukoreshwa ku bana, kandi niyo nkunga nini yijijwe kugeza ubu hagamijwe kurwanya indwara ahariho hose ku isi. Ariko ibihugu byombi byabanje gufata igihe cyo kuganira ku kibazo rusange cy'ubuzima ku isi, hibazwa ninde uzishyura igihe haba ingaruka zitunguranye zaturuka ku rukingo. Kongo yavuze ko icyo kibazo ubu cyakemutse, ariko gutinda byongeye kwerekana ko hakenewe uburyo bwiza bwo gukoreramo mu bijyanye no kwita ku buzima, nk'uko impuguke mu buzima ku isi zibivuga ko hari intambamyi ku buryo bwo gutanga ibisubizo birengera ubuzima. Zitavuze mu buryo bwatuye, guverinoma z'ibihugu bikennye zitinya kwirengera ingaruka mbi zituruka ku miti. Guverinoma z'abaterankunga nazo ntiziba zishaka kubyinjiramo, ku buryo bisaba ko amasezerano abanza gusinywa mbere y'uko doze zoherezwa. Kwa kabiri w'icyumweru gishize, urwo rukingo rwahawe uruhushya rwihuta n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Guverinoma ya Kongo iyo yatanze urwo ruhushya mu kwezi kwa gatandatu. Ariko abishingizi b'abakora inkingo ntacyo bazishyura ku ngaruka z'imiti yahawe impushya nk'izo zihuse. Urundi rukingo rukoreshwa ku bantu bakuru rwakozwe n'isosiyete Bavarian Nordic yo muri Denmark rwakiriwe neza, nta kibazo cy'ubwishyu kigeze kivuka. Kongo yijejwe doze miliyoni 3 z'urukingo zizatangwa n'ibihugu birimo na Amerika. Ubu doze zigera mu 375,000 zageze mu gihugu, uretse ko kuzitanga byatangiye ku muvuduko kuri hasi bahereye ku bashobora kwibasirwa n'indwara kurusha abandi.
Ejo ni Mukankusi, urakoze. Utuvane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo dutwara muri Nigeria, havuga impanuka y'ubwato yahitanye abantu 5,200 bakaba bakirondegwa irengero ryabo.
Ni nyuma y'uko bwo bwato bwihutaga bukubise ingiga y'igiti yari mu mazi bukiyubika muri leta ya Delta iherereye mu majyepfo y'igihugu. Ibi byabaye kwa gatanu mu bice byitaruye byo mu bwami bwa Baramatu mu karere ka Wari kari mu majyepfo y'uburengerazuba bw'iyo leta. Abashinzwe ubutabazi bw'ibihe bikomeye baracyari mu bikorwa byo gushakisha abantu 20 baburiwe irengero. 6 barokotse barimo kuvurirwa mu bitaro byo mu karere.
tukivuga ku vy'impanuka z'ubwato ku mugabane wa Afrika. Bane babonetse mu bwato bw'ubukerarugendo bwibiye ku nkombe y'inyanja itukura ya Misiri. Hari abatabara baracarondera abandi umunani mu bari muri ubwo bwato n'ubu ndacari kumwe na ejo ni mukankuse.
Guverineri w'intara Amur Hanafi yatangaje ko kuri wa kabiri itsinda ry'abatabazi ryasanze abantu bane ari bazima. Abo ni bamukerarugendo babiri b'Ababirigi, umusubisi umwe n'umunyamisiri. Abarokotse bose hamwe ni 32. Ubwato bwaruhamye ku wa mbere hafi y'ahitwa Sataya bwari butwaye bamukerarugendo 31 n'abakozi 13 bari bagiye mu bikorwa byo kwibira byagombaga kumara iminsi. Bwakubiswe n'imiraba ifite ingufu ku buryo mu minota iri hagati y'itanu n'irindwi bwari bumaze kwibira. Ku wa mbere abantu 28 barokowe bafite ibikomere byoroheje, bacumbitse muri hoteli ya Marsa Aram, aho abayobozi barimo gukorana na za ambasade z'ibihugu byabo kugira ngo batange ubufasha n'ibyangombwa. Guverineri w'intara Hanafi yavuze ko ubwato bwasuzumwe bagasanga bwujuje ibisabwa mu kwezi kwa gatatu nta kibazo na kimwe cyabonetse. Ubwo bwato bw'umunyamisiri bwa 34 z'uburebure bwari bwahawe n'ubuyobozi bushinzwe ibyo mu nyanja icyemezo cy'umwaka umwe cyerekana ko bafite umutekano. Ni ubwato bwa kabiri buruhamye muri biriya bice uyu mwaka. Mu kwezi kwa gatandatu ubundi bwato bwangijwe cyane n'imiraba ikaze, nubwo nta muntu bivugwa ko yahasize ubuzima.
Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi bitangaza ko bizokubahiriza umutahe sentare mpuzamakungu mpana vya CPI iheruka gusohora isaba ko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu atabwa muri yompi. Ivyo bihugu indwi bihurikiye mu murwi witwa G7 ni Amerika, Canada, Ubudagi, Ufaransa, Ubwongereza, Ubutaliyano n'Ubuyapani. Kwemera ko bizokubahiriza umutahe w'iyo sentare bisigura ko ari nk'amwe umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yuhunyoze kirenge ku butaka bwa kimwe muri ivyo bihugu gishobora kumuhagarika kikamuta mu mvuto. Itangaza abashikiranganje bajeje imigenderanire y'ivyo bihugu indwi basohoye inyuma y'inama yari imaze iminsi ibiri ibahuriza mu icungararo y'Iroma mu Butaliyano rigira riti: tuributsa ishaka dufise ryo kubahiriza amategeko mpuzamakungu, tuzokora ivyo twubwirijwe. Sentare mpuzamakungu mpana vya CPI mu ndwi iheze muribuka ko ariho yasohora umutahe wo guhagarika Benjamin Netanyahu imwagiriza ivyaha vy'intambara birimwo ivy'agahomerabunwa na ndengerabutungane. Israel n'incuti zayo zirimwo Amerika ntivyigeze vyishimira uwo mutahe. Amerika aha tuributsa ko itari muri CPI yagiriza iyo sentare ifise icicaro ilahe mu Hollande gukora nabi. Kiretse Amerika, ibindi bihugu vyose vyo mu murwi wa G7 biremera CPI kandi biyirimwo. Abandi bari ku mutahe wa CPI muri dosiye y'intambara ya Israel muri Palestina ni Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Israel na Mohamed Diff yahoze ajeje ibikorwa vya gisirikare mu murwi wa Hamas. Israel ikemeza ko uyu yamwishe mu kwezi kw'indwi, ariko Hamas ntirigera yemeza urupfu rwiwe. Hagataho, mu gihe uno munsi kwa kabiri vyari vyitezwe ko inama nshikiranganji muri Israel yiga ku masezerano atanga agahengwe k'intambara bitegekanijwe ko yotangura ejo kwa gatatu, Israel yagavye ibitero vyinshi vy'indege i Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Umwe mu bategetsi ba Israel n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Libani n'andi makungu bavuze yamara ko hari icizere cinshi cuko hashobora kuboneka umwanya n'umwanya amasezerano ashobora gutuma intambara imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu ihagarara. Aya makuru yose n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya na makuru y'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika. Igice cha kabiri c'amakuru yacu tugihera mu gihugu cy'u Burundi. Umurwi Red tabarugwanye ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko nimiburiburi abasirikare 9 bico gihugu baguye mu gitero wagavye mu cagucaga ubwejo kuwa mbere ku kirindiro c'ingabo z'u Burundi kirahitwa Rubwebwe Tawundi muri sektori ya Mwenga imwagunda ni mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Itangazo umurwi Red tabara washize ku mbuga ngurukana bumenyi zawo rivuga ko mubaguye muri ico gitero harimo umusirikare mukuru afisi petege ya colonel yatwara ico kirindiro n'icegera ciwe Red Tabara ntigeze itangaza amazina yabo basirikare babiri. Umugwi Red Tabara ubandanya kuvuga muri iryo tangazo ko watwaye kandi ibikoresho byinshi by'ingabo z'u Burundi birimo ibigwanisho, ivyuma bakoresha mu guhanahana makuru, impapuro zirimo amakuru y'ibanga yega igisirikare c'u Burundi n'ibindi. Igisirikare c'u Burundi kibicishe mu itangazo casohoye ciyamirije ibiri mu itangazo rya Red Tabara kivuga ko ari ibinyoma vyigendera. Itangazo ry'u Burundi rigira riti igisirikare c'u Burundi kimenyesha ko itangazo rya Red Tabara ryuzuye ibinyoma. Igihe cyose uwo murwi utakaje abarwanyi benshi ku rubuga, umuvugizi wawo yamaca yihutira gusohora amatangazo nk'aya. Ntihagire n'umwe aha agaciro ibiri mu itangazo ry'ububeshi. Vuba tuzobereka abagwanyi ba Red Tabara twafashe n'abandi bishikanye mu minwe yacu bari ku rubuga. Ijwi rya Amerika twarondeye izo mpande zibiri kugira ngo turondere umuco urenze kubiri mu matangazo magufi zasohoye yamara kugera duheza gutegura ino nkuru nta ruhande na rumwe twaronse. Red Tabara ntitavye amatelefone yacu, igisirikare c'u Burundi naco biciye mu kiganiro kigufi. Umuvugizi wacu General de Brigade Gaspard Baratuza yagiranye n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika yari yamuronde ye asaba ikiganiro, yavuze ko batifuza kugira ico bavuga kubera vyo hava bituma ico yise ibikorwa barimwo bitakaza inguvu, kandi ngo batotanga ikiganiro co mu majwi na Red Tabara ataco yigeze itanga. Muri ubwo butumwa bugufi Ijwi rya Amerika ryabajije General de Brigade Gaspard Baratuza nimba hari abarwanyi ba Red Tabara baguye muri uko gutana mu mitwe, acayishura agira ati ntibobura. Nico gituma twanditse yuko iyo batakaje vyinshi no kubura abarwanyi bidasigaye nyuma bama baca basimbira ku nyandiko babesha ko bisha abandi bakanafata ibikoresho vyabo, ariko bobo ntibigera bavuga ku ruhande rwabo kuko biba biteye ubwoba. Inyuma y'ubwo butumwa umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika yabandanije arabaza Baratuza ati ni bangahe bahaguye ku ruhande rwa Red Tabara, nawe acayishura agira ati twebwe turabanyamwuga beza ntitujejwe kubika abaguye ku rugamba naho tuba twababonye, kuko n'abafashwe tuzobavugisha vuba mubabone. Ijwi rya Amerika tukivuga ku makuru y'u Burundi, abarimyi bo mu ntara ya Cankuzo iri mu seruko bw'ico gihugu bijukiye kurima igitegwa c'amavuka kugira ngo bazoyashore mu mahanga baronka amafaranga y'agaciro mva makungu. Muri abo harimwo abarimye amahegitari arenga ijana y'amavuka, babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko babonye ko kurima ayo bashorera mu gihugu gusa bidashobora kubashikana ku iterambere nyaryo. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Ndayishimiye Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri abo bene gihugu bo muri komine n'intara ya Cankuzo bahisemo kugira urunani mu gushira hamwe amatongo bahitamo kurima igitegwa c'amavoka gisigaye carashizwe ku rutonde rw'ibishorerwa hanze y'igihugu. Akarero n'umurima w'amavoka uteye ku mutumba wa Kigusu muri komine Cankuzo intara ya Cankuzo ungana na hektari 105. Uwo murima ufise amavoka ateye igomwe, ubona ko azosoromwa mu mezi makari imbere nk'uko abakunzi b'Ijwi rya Amerika babyiboneye. Desire Sayingu ahagarariye uwo murima avuga ko uyo mugambi wiyumviriwe kugira ngo bazoyashore hanze y'igihugu babashe kwinjiza amafaranga y'agaciro.
No murima twateguye sinitwotewe kugira dufungure, twateguye kugira tuzoshobore gushorera mu mahanga kugira dushobore kwinjiza ya mahera y'amadevize y'agaciro. Murazi ko ngaha twe twari tumenyereye tuja kurangura muga tudashora, ntituze kurangura gusa, dutwara amadevize mu mahanga tugendeyo tugiye no kuyakura.
Desire Sayinguvu avuga kandi ko abarimyi b'igitegwa civuka bo mu Cankuzo bagerageza gukorera mu runani kuruta umuntu yikoranya ari wenyene.
Ubu abarimyi b'igitegwa civuka ntibagikora umwe umwe uyigenga, ubu dusa n'abakorera mu runani basanze yuko nyamwigendera ko atari imirimo impeshe. Mwarumvise yuko igitegwa civuka ciyongereye ku bitegwa njabukamazi muri ico gihe, rero kugira ngo dushobore guhangana n'abatwitangiye imbere kuri mu gushaka kuri iyo soko tutegezwa kurima kugira ngo tuzoronke umwimbo ukwiye. Ni no muri nayo ntumbero kugeza isa nk'abarongo y'abandi muri urwo runani tuko dushyiraho amakoperative.
Abo barimyi bavuga ko kugira ngo bashikire imbona kazoza igihugu gitegekanya mu myaka iri imbere basanga kubishika ko hasabwa gukorera hamwe kugira ngo baronke umwimbo ukwiye. Desire Sayinguvu avuga ko bifuza ko buri koperative itegerezwa kugira hektari 3 zitewe ku igitegwa civuka n'imiburiburi, bityo bashike ku iterambere atawusigaye inyuma. Uwo mugambi wo kurima kijambere igitegwa c'amavuka muri iyo ntara ya Cankuzo kizo kirashimangirwa n'abatware baho. Uyu ni umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Cankuzo, Melchiade Ntawundereye.
Arabagwiza atunga banini banengamo nta Cankuzo, no vuga aho sara nk'umwe ari umwe gusa yarimye nka magitarijana y'amavuka. Hariho nabandi babigize bavuga ko babigize nk'umugo wagwiza mbuto bagiye bayagwiza
akamo k'umugambi wo kwijukira kurima igitegwa c'amavoka mu gihugu c'u Burundi katewe n'umukuru w'igihugu. Hakaba haciye hashingwa amasoko hirya no hino mu gihugu yo kwegeranirizamwo uyo mwimbu kugira ngo abagwizatunga bashorera hanze bayasanga ahantu hamwe, ndetse n'abaza kurangura baturutse hanze y'igihugu boroherwe, abarimyi nabo bahatorera koyokwe kuko babasha kumenya ibiciro ivoka igeze ko batabazimbye nk'uko byahora mu gihe bayaguriye mu mirima yabo. Naho biruko abo barimyi b'igitegwa c'amavoka mu ntara ya Cankuzo bavuga ko bagira intambamyi zo kubura amazi akwiye yo kuvomera. Ikindi bavuga nuko bataronka umwavu ukwiye w'ikirundi bakoresha mu gutabira iyo mirima y'amavoka. Uburimyi bw'igitegwa c'amavoka bukaba bwijukiwe cane muri kino gihe mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Intara nazo zisanzwe zizwi ko zimbukamwo cane amavoka, zikaba zirimo Gitega, Mwaro, Kayanza n'izindi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tusikilize sauti ya Amerika, yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru aracabandanya. Umushikiranganje ubutungane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yagiriza u Rwanda kuba isoko ry'ibibazo by'intambara mu burasirazuba bw'ico gihugu. Constant Mutamba yabivugiye mu rugendo arimwo mu gisagara ca Goma, aho yumvikanye avuga ko azoshikiriza ubutungane President w'u Rwanda Paul Kagame. Jimmy Shukrani bakomera yaduteguriye muri kurikira.
Mu magambo yatangajwe umunsi umwe nyuma yo kuyavugira ku cyumweru muri gereza ya Munzenze yubatse mu mujyi wa Goma, Ministre Constant Mutamba yongeye gutunga gatoki Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yumvikanishije ko uyu muyobozi w'igihugu gituranyi ari we soko y'ibibazo biri muri Kongo, bityo ko agomba kubiryozwa. Constant Mutamba mu magambo ye yakoresheje igiswahili aragira ati: abantu bose bakorana n'u Rwanda ndetse na Kagame wiyemeje guteza umutekano muke mu gihugu cyacu, tuzabafata kandi tubakanira urubakwiye. Mbahaye ubutumwa kuri aya masaha mbabwira ko ubu ngubu ndimo gushakisha Perezida w'u Rwanda. Agomba gufatwa nawe agakanirwa urumukwiye, cyane ko ari we ntandaro y'ibibazo byose turimo guhura nabyo hano muri Kongo. Tugomba kumufata tukamutuma hangenga. Uyu muyobozi yumvikanishije kandi ko umubare munini w'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ubwaba ari intandaro y'umutekano muke ukomeje kugenda uzamuka mu teritwari za Rucuru, Masisi, Lubero n'ahandi muri Kivu ya ruguru. Kuba mwebwe mudashaka gufatanya n'inzego za leta mu gutanga amazina y'abantu baduteza umutekano muke, igihe tuzabafata mwese tuzabashyira mu gatebo kamwe. Abenshi muri mwe mukorana na M23 ndetse n'u Rwanda, ibyo si ukubeshya rwose. Aha duhagaze turababona mw'abakongomani, ariko mu bikorwa byanyu muri Abanyarwanda ubutabera buzashyikira azakatirwa urumukwiye. Mbaye mbateguje ko nimudashaka gukorana n'ubutabera, twebwe tuzakora akazi kacu. Bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma bavuganye n'Ijwi ry'Amerika kuri uyu wa kabiri, bavuga ko amagambo ya Ministre Constant Mutamba agamije guhembera urwango mu baturage, kandi ko umuyobozi nk'uri yatagakwiye kubavuga amagambo nk'ayo. Jean-Claude Matabaro Mwamba, umwe mu bayoboye amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru, avuga ko ahubwo ubutabera ari bwo budashobora guhana bya nyabyo abakorana na M23.
Ntabwo umuntu mukuru ko mu ministre w'ubutabera yavuga ibintu yadafite nka prove. Ntabwo yavuga ngo hari abantu hanigoma bakolabora n'u Rwanda namba n'abantu bazanye umutekano muce muri Kongo atabifitiye ibimenyetso. Uzi ko buri gihe bafata abantu bakabajana za Kinshasa. Hariho n'abandi bamwe bo barekurira hano Goma bamaze kunyura mu byabo, bagasanga hari undi warushatse kumurenganya, kandi ibyerekeye kiranywe umutekano ntaho hawe yarahuriye nabyo.
Mu magambo ye ministri w'ubutabera yumvikanye ashyira mu majwi bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa president Felix Tshisekedi kuba nabo bafatanya n'abarwanya igihugu mu ntara z'uburasirazuba. Maître Twitegure Wilson umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi we siko abibona.
Icyo nagombaga kubabaza batubyire icyatumye bajyana M23 ikinchasa, ikindi cyakabiri kuvuga ngo abanyapolitike bakorana na M23 ni leta. None si nimba izi umunyapolitike ukorana na M23 kubera iki batamufashe bamutwere guverinema ya Kinshasa ishingiye kubesha kuvuga mutamba ngaba hari abapolitisiye bakorana na M23 yabafata akabatwereka kari we ministre wa justice.
Nubwo bimeze bityo hari abandi baturage bo mu mujyi wa Goma bavuga ko ibyatangajwe na ministre w'ubutabera ari ubutumwa kuri buri wese wabugerageza guhungabanya ubusugire bw'igihugu. Icyo tubona mu by'ukuri ni uko amagambo ya ministre Mutamba yababaje bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi batandukanye. Ibyo ni ukubera ko basanzwe ari bo ntandaro y'umutekano muke. Njye mbona ko ministeri yavuze ibyo yagombaga kuvuga. Ni umuyobozi kandi ayoboye ministeri y'ubutabera, ubwo rero urumva azi ibyo avuga kuko dosiye afite ni nyinshi ku bibazo by'umutekano muri Congo. Ahubwo ikibazo ni uko ibyo yavuze bitashimishije buri wese. Kuvaho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa Congo, abanyekongo benshi bakomeje kwibasirwa n'amagambo y'ivangura ahembera urwango mu baturage. Kuba Kongo n'abayobozi barakomeje gushinja u Rwanda kuba rufite uruhare mu ntambara zo muri Kongo byateye agatotsi mu mubano wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Mu burasirazuba umubare munini w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibo bakomeje kugenda bibasirwa cyane n'abaturanyi babo babakekaho gukorana bya hafi na M23. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani bakomera, urakoze. Turaguma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubu tuvuga iby'inyigisho. Bamwe mu barimu bigisha abana b'impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Murongwe basaba ko hongerezwa ibirasi by'amashuri ku bigo kuko ubwinshi bwabo butuma abana badakurikirana uko bikwiye ivyigwa vyabo. Nko mu kigo c'ishure ry'intango rya Epe Kasaba ya kabiri, Ijwi rya Amerika ryagendeye gihari amashuri abarizwamo abana barenga 180. Umenyesha makuru wa Vedaste Ngabo ahadushikane.
Ugenze kuri bimwe mu bigo by'amashuri biri mu Epe Kasaba ya kabiri na Epe Simade biri mu birometero 2 n'inkambi ya Murongwe, usanga bamwe mu banyeshuri bicaye hasi mu ishuri, abandi nabo bicaye ku ntebe, mu gihe abandi nabo bahagaze mu ishuri kubera ubucucike buri muri ibyo bigo. Kuri aya mashuri yakiriye abana b'impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Murongwe, kubera ubwinshi bw'abanyeshuri hari ibyumba usanga abana barenze 200, ahandi naho ugasanga 150. Sabyaremye Prote n'umwarimu wigisha mwaka wa mbere ku ishuri ribanza rya Epe Kasaba ya kabiri, yerekana yuko muri mwaka w'amashuri 2024-2025 umubare w'abanyeshuri bari basanzwe bigisha wikubye 3 kubera impunzi inshara ziva mu nkambi z'agateganyo za Kavivira na Sangi.
Abanyeshuri 180 ntambamye dufusa ya mbere nuko abana batumva ibyo mwigisha bigisha. Iyindi ntambamye igira kabiri nuko mu gihe uriko wigisha abana bamwe baba bicaye hasi, abandi baba bicaye ku ntebe, gutyo bigatuma umwarimu adashobora gushika ahagiye ategezwa gushika.
Muri inkambi ya Murongwe irimo impunzi z'Abarundi zigera ku 15,000, bamwe mu banyeshuri bahitamo kuva mu mashuri kubera ubwinshi buba buri mu mashuri ndetse no kudahabwa bimwe mu bikoresho by'ishuri. Niba Ruta Beni yiga mwaka wa 5 ubu yirirwa ku mugezi wa Mutambara no ku kiyaga cya Tanganyika robindagara n'amafi akoresheje amagera.
Jewe nk'ubu kubera hejuru y'inzara nirigwa n'icyo yacyawe nagiye nkafashanya na mama gukora, nagiye gukora nawe ari yepfo nkajya kurondera utubaga two kurya, nkagenda nkagura amagera nkazana nje ndajya guhiga ifi zo kurya. Iyo turiko dukora ako kazi ko kuroba, ababende baratugira nabi, harimo bamwe batema hejuru n'ifi dufata barazitwaka tukaduga twakomeretse.
Nta mubano Dominique ni umubyeyi urerera ku ishuri ribanza rya Epe Kasaba ya kabiri na Smad avuga yuko batewe impungenge n'iki kibazo cy'ubucucike buri mu mashuri ari Murongwe. Kuri we abona bishobora kugira ingaruka ku burezi bw'abana babo.
Muri uno mwaka twabonye aseri zana izindi mpunzi nshasha. Izo mpunzi zatumye ibitigiri by'abanyeshuri byiyongera cyane, mu gihe n'imfashanyo zo gufasha abanyeshuri zitera zigabanuka. Gacusanga rero nk'ikiduhanze cyane n'ubwinshi bw'abanyeshuri mu mashuri uburyo ushobora gusanga ishuri rimwe ririko ririkamwe abanyeshuri 200 canke barenga bigaca bituma umwigisha atisanzura mu kwigisha canke ugacusanga n'abanyeshuri batagikurikirana inyigisho nkuko bikwiye bigatuma bamwe baheba amashuri abandi nabo bakiga ntibakananirwa.
Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe Deo Ntakirutimana avuga yuko iki kibazo bakigeje mu ishyirahamwe rya SER
bagomba kumenyesha ko ubwishyu bw'abanyeshuri bagiye kwibonekeza aba azine barufite bashasha guhera ku konvo ya mbere ni ukuvuga ngo umugabane umwe gusa ku migabane 11 kubaza n'umugabane umwe dusanga harimo abanyeshuri nk'amazina abiri kubaza n'undi mugabane tugasanga harimo abanyeshuri 250 kubaza n'undi mugabane tugasanga harimo abanyeshuri cyane iyo hamwe n'ibyo twasanze abanyeshuri bamaze kuba benshi ku buryo bw'uko abarimu ku birasi bari bafite badashobora kubankadara kubakurikirana uko bategeze kubakurikirana ubwishyu bwo barefije batumye n'abantu abanyeshuri baba benshi sera yuko hasere mubiye wacu no mubiye barifi hamwe na guverinema y'abarifi senere ko bokora ibishoboka byose bakagwiza ibirasi.
Muri ibi bihe impunzi z'abarundi zirimo kuvanwa mu nkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira zikajanwa imulongwe. Bamwe mu babyeyi basaba yuko ibigo by'amashuri byahagarika gukomeza kwandika abana kuko amashuri yuzuye. Si mu mashuri honyine hari ubucucike ahubwo no mu bihangare izi mpunzi ziraramo.
Rega barefiji kibazo dufise ni kubera twabaye benshi mu masare ntitugiraho turara abagore n'abagabo bararana n'abana bose rege kibazo dufise rero dushaka badusatirira amaparasera baduhe n'amahema tuyibakire kuko twamenyeye mu mabunkeri ibintu byo kudugana ususanga ingwara ni nyinshi.
Twifuje kuvugisha haseri ku murongo wa telefone kuri iki kibazo cy'ubucucike bwo mu mashuri ari Mulongwe ntibadusubiza. Gusa umuyobozi w'agarere komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe Didier Numbi wa Numbi yabwiye ijwi ry'Amerika ko iki kibazo bakigejeje ku baterankunga batandukanye bari mu haseri ibabwira yuko ifite amikoro make. Ishuri ribanza rya EPK Saba ya kabiri ryubatse muri sekiteri ya Mutambara mu byumba by'amashuri 14 rifite byigiramo abanyeshuri 1517 mu gihe mu ishuri rya Smade ibyo mu byumba 11 rifite byigiramo abana barenga 1307. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Vedaste Ngabo, urakoze amakuru yose abagezeho ku ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga binini. Murashobora kongera kuyasanga kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Igisata c'impunzi duje tukibandaniriza muri Sudan aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi PAM rivuga ko amakamyo ya mbere y'ibiribwa mu mezi menshi uno munsi yagejejwe mu ikambi y'abateshejwe izabo n'ubushamirane muri ico gihugu ca Sudani. Abenshi bari muri ayo makambi bugarijwe n'inzara ejo ni mukankusi.
Umuvugizi wa PAM muri Sudani, Lenny Kinsley, yavuze ko amakamyo y'ibiribwa ya PAM yageze mu nkambi ya Zamzam iherereye muri Darfur y'Amajyaruguru ahemejwe inzara mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byatangaje ko amakamyo ya mbere yaratwaye ibiribwa bikenewe byihutirwa byo gutabara abantu 12,500 nyuma y'amezi menshi. Umurwa mukuru wa leta ya Darfur y'Amajyaruguru El Fasher umaze amezi warafashwe n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF. Hashize amezi warahagaritse ibikorwa hafi ya byose mu karere kandi watumye inkambi ya Zamzam yototerwa n'inzara. Intambara yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka wa 2023 hagati y'ingabo za Sudani ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan na RSF iyobowe n'uwahoze amwungirije Mohamed Hamdan Dagalo. Byateje kimwe mu bibazo bikomeye by'ubutabazi ku isi. Abantu barenga 25,000,000, ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'abaturage ba Sudani, bugarijwe n'inzara ikabije.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turahana gahindukira imbere yuko tugahana. Ngende ndababwiye muri make ko umurwi wa Red Tabarugwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko n'imiburiburi abasirikare 9 bico gihugu baguye mu gitero wagavye mu cagucaga ubwejo kwa mbere ku kirindiro c'ingabo z'Uburundi kirahitwa Rubwebwe tawundi muri sector ya Mwenga Imagunda ni mu ntara ya Kivu yepfo muri Congo. Itangazo umurwi Red Tabara washize ku mbuga ngurukana bumenyi zawo ivuga ko mu baguye muri ico gitero harimo umusirikare kare mukuru afisi pete rya koloneli yatwara ico kirindiro n'icegera ciwe. Red Tabara ntiyatangaje amazina yabo basirikare, ariko umurugundi Red Tabara ukabandanya kuvuga ko watwaye kandi ibikoresho byinshi by'ingabo z'u Burundi birimo ibirwanisho, ivyuma bakoresha mu guhanahana makuru, impapuro zirimo amakuru ibanga yega igisirikare c'u Burundi n'ibindi. Igisirikare c'u Burundi kibicishije mu itangazo casohoye ciyamirije ibiri mu itangazo rya Red Tabara bivuga ko ari binyoma vyigendera. Nonga hariyo duce dusozerera amakuru no mugoroba nuko nabibabwiye mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Reka nshimire abayagizemo uruhara bose babamenyesha makuru baturungikiye amakuru bari kumbuga ku rubuga na batwakoranye ngaha Washington DC. Frederic Nkundikije yaraduhagarikiye, Nadia Tahana, Ingenieur Bob bari muhinga bw'ivyuma kuri micro ya Diane Ninahazwe ku izina ry'abagenzi banje mu kirundi no mu kinyarwanda. Ndabike banuye ndabifuriza kubandanya muranigwa mu vyo muri mwo vyose aho muri hamaze kwira mu giri joro ryiza mukamuri kumigabane butarira. Mubandanye kugira umunsi mwiza naho butaha.